Ngiyi nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Patrick Mitabaro.
Umugoro wa mwiza mwebwe mwese muri kumihora ya Radio Inzamba agateka kawe ndya sango y'amakuru mu Kirundi ndahera ku ngingo nkuru. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya niwe yagiye kuramutswa umuryango wa karere ka EAC yatowe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu byo umuryango yakoranye kuri uwa gatandatu yitabwe kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Abantu babiri nibo batowe ibiziga kuri uno wa gatanu, umwe niwo ku mutumba wa na zone Muyange muri Nyanza lake mu ntara ya Makamba, ubundi nawe yamenyekanye ko ari umuyobozi wa lise ya Rukaramu ni muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, unakaba ari umwe mu gwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe wa CNDD FDD. Imyidogo ni myinshi ku bantu bagera ku 70 baguze ibibanza byo kubakamwo na musaneri wa komine ya Ndava iri mu ntara ya Mwaro. Aroyize ndenza ko bemeza ko basanzwe ibibanza baguze vye gukira ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bagasaba kutunganirizwa. Murabikurikira muri ano makuru, muzakurikira kandi mugigabane ku isoko ingingo yo kubuza ibitungwa byose gusubira kurisha ku misozi yategerezwa kuzoja mu ngiro guhera ku igenekerezo rya 16/2020 uno mwaka. Ikiringo cy'imyaka 3 rero yo kwitegura kikaba cararangiye. Ibindi byo muzakurikira mugabane ku isoko y'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba na televiziyo Renaissance. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kwa ikaze inama igira 21 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC yabaye kuri uwa gatandatu biciye ku buhinga bwa internet. Iyo nama yari irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, yari aramutse asozera ikiringo cyo aramazemo imyaka 2 ku mvuzo ikiza cya COVID-19 cyazingamitse ibikorwa by'uwo muryango. Iyo nama yari itabwiye kandi na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Salva Kiir wa Sudan, n'icyegera cya Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania. Iyo nama yavuye na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta gukorera mu ngata mugenzi w'u Rwanda umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu ijambo ryiwe ashimiye ibihugu by'akarere ko byafashije kugira impunzi z'abarundi ziri muri ibyo bihugu zitahuke. Yanasabye kandi ko byoshishikara muri iyo ntumbero. Evariste Ndayishimiye yashimiye kandi igikorwa cyakozwe na Liberato Mfumukeko yasubirijwe mu kamunyamabanga uwo muryango wa yase, akaba asozera ikiringo ciwe yagirizwa kuba yaranyuruje amafaranga agera ku miliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika ibyagirije ariko atigeze yemera. Liberato Mfumukeko akaba yasubirijwe n'umunyakenya yitwa Peter Matuki. Umukuru yerekeye umutekano kiziga cy'umuntu cyaraye gitowe mu cagucagu bwo kuri wa gatanu ku mutumba na zone Muyange muri komine Nyanza lake ni mu ntara ya Makamba. Uyo muntu yicishijwe amahiri nk'uko inkuru ziva mu gipolisi zigize ibyemeza. Inkuru tukayibaza Prosper Ndisabira.
Nk'uko amakuru dukura mu gipolisi abimenyesha, uyo yatowe ikiziga yaramenyekanye azwi ku izina rya Niyonkuru Janvier, afite imyaka 35, avuka ku mutumba Mugano, komine Buraza, intara ya Gitega. Amakuru dukura mu bajejwe intwaro amenyesha ko icyo kiziga cyatowe ku gacimbiri Inyakabondo kuri uwo mutumba Muyange kiri ku nzira. Mu gipolisi bakavuga ko cyari cyuzuye ibikomere byinshi ku mutwe, mu maso n'imimyori y'ibibando mu mugongo, bikavugwa ko yoba yakubiswe n'abantu boba bamwikeka ku busuma. Mu gipolisi bakavuga ko kandi kuyo yishwe yari yarekuwe ava mu ibohero rya Murembwe ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Amatohoza akaba yaciye atangura mu gipolisi. Tubamenyeshe ko ari umuntu agira 5 atowe ikiziga kuva mu ntango z'uno mwaka w'2021 mu ntara za Rutana na Makamba. 4 muri abo batowe ibiziga bakaba batamenyekanye.
Urakoze oso Prosper Ndisabira, undi atowe ikiziga n'umuyobozi w'ishure rya lise ya Rukaramu iri muri komine ya Mutimbuzi. Yatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uno wa gatanu hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Eric nije nahagera akaba yarumunywanya akomeye cyane mu mbonye akorezwa ruka kwa CNDD-FDD Pacifique nazwe umwe muhanira agate akazi na muntu amenyesha ko ari kindi kimenyetso cerekana ku intwaro ishingiye kugwanko no gutubahiriza agateka akazi na muntu atawe igera umutwe Pacifique nazwe
abaheruka ubwa nyuma Eric nije nahagera bakaba bavuga ko bamuheruka ku munsi wa kane ku mugoroba aho yaravuye kuramutsa umuvyeyi wiwe asanzwe aba muri segiteri ya Kigwati ya mbere aho nyene muri Rukaramu akaba yaratashaje mu Kajaga naho ni muri segiteri ya Kinyinya yo mu Rukaramu nyene ibi kandi byashitse mu gihe Eric nje nahagera yaramaze gihe ariko aratabaza cyane cyane indongozi zo mugambwe CNDD-FDD aho muri komine Butimbuzi no mu ntara ya Bujumbura abamenyesha ko ubuzima bwiwe bubangamiwe akaba yavuga ko bubangamiwe na chef de zone wo ngaho mu Rukaramu uwitwa Leonidas Nibigira nta ngingo nimwe ikingira Eric nje nahagera yigeze ifatwa mu gihe hariho ubutumwa bwabonekesha ko uyu mu chef de zone yabandanya kumwandikira amubwira ko bazotse babagahigura mu butumwa bwa nyuma mbere yo bayamwandikiye ku munsi nyine yagandaguriwe ko yamwandikiye amubwira ko amuhora ibyo yagiye ibyo yavuze mu nama amwagiriza ko mubangamiye mu buzima bwiwe Eric nje nahagera yarasanzwe ari mu mbonerakure yari umunywanya akomeye wa CNDD-FDD muri komine Mutimbuzi ibimushikiye bikaba mbere ari n'ikimenyetso ko mu Burundi atamuntu makingiwe igihe cyose ari ntwaro yubakira kugwanko yubakira kukutubaha amategeko n'agateka k'umuntu umuntu wese ari muri iyo ntwaro abashobora gukoregwa byabindi nyene bikoregwa n'abatavuga rumwe n'iyo ntwaro tukaba dusaba ko nkuko twamwe twabikoze ko hobaho amatohoza byihuse hanyuma abakoze iryo bara bagafatwa kandi bagahanwa twarumvise ko kuva ku munsi wejo amatohoza yoba yaratanguye ko n'uyu mu chef de zone Rwandas Nibigira yoba yaramaze gufatwa ariko tugasaba ko byobandanya kuko abanyagihugu baho hano baravuga ko uyu mu chef de zone yarasanzwe abangamiye abantu batari bake ko yaramaze kuvuga mu mabi menshi ariko igihe cyose atigera kurikiranwa bakaca bibaza ko n'ubu bizo by'akanya gato akabararikuwe
kujanye rero nivyo biziga byato hijyano hino mu gihugu twagerageje kurondura umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye kugira atanga umuco ariko nitwashoboye kumuroma
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibikishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
akona kamo kahajyo inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
turabandanya nano makuru nyidogo n'imyinshi ku bantu bagera 70 baguze ibibanza byo kubakamwo na mustanteri wa komine Andava iri mu ntara ya Mwaro arawizi ndenza ko bemeza ko basanze ibibanza baguze bye gukira ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ariko gushikubu bakaba batarasubizwa amafaranga baguze ibyo bibanza canke ngo baronswe ibindi bibanza bagasaba ubutegetsi ko bwo batunganiriza umviriza umwe muri abo yavuganye na Radio Inzamba
ni umwe mu bantu baguze kase ngaha muri kumwe ndaba mu ntara mwa tugura musanteri abize ndenda ko atwari kumwe ndaba yo harabaye ibibazo mu nyuma sanga pase kumbe yaje mu shere da kuni sanga ni pase za muri minagi nzi da yiti je hebe da fatu kubere ya kabeto ya difashe twa kama difashe ana mabuye mabuye yukuba katwa mu kuri mishingi aheza fatu byose yo mayi bashira ya twa kushiku twabude amahera yacu imwe twayigura imajanane ariko tukata na sengi sami tukumba kumonyi mafranga yabaye sami ya hivi ndi tukusuma bundi kako wana wandi bato do makomine birengereza kuko muri matwara ndise ko aguye antikorisho iharwa denfimiyo ine miyandu n'umunani iyo antikorisho rebe ya hishumatane ariko tutazi ukuntu byagenze nta ukuntu bimeze ubugushikubaye amafaranga ntaradwa faseri ntibaduha zumvikana ko kumbe iyo antikorisho iba yabaye kurundi rero tugasaba ko abategetsi bozumva administrative zumba yindi mutwara akadukomereza utwacu ko nikubira kubura pasiyo kubara amahera yawe mba ntibitize tuzi ko twari twaguriye umuntu w'umutegetsi umuntu afite uburenganzira
uriya akaba ari umwe mu bantu bagera ku mirongo indwi basaba gukomorerwa utwabo radio inzamba agateka kawe twagerageje kurondera mu stanteri wa komini andavaro izi ndenza ko kugira ngo agire ico avuga kuri ivyo bamuvuga ko ariko ntitwashoboye kumuronka. Turabananye nano makuru y'imidogo ni myinshi ku borozi b'inka bafise amararo muri komini ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Ni mu gihe buramatari w'iyo ntara Nsengiyumva Desire amaze kubasaba kwimuka ngo bazitwara handi, iyo ngingo ikaba itanezereje abo borozi kuko ibyo bibanza bari babihawe na leta kuva mu mwaka wa 2004 kandi ngo buramatari naho ariko arabimura atakindi kibanza yaberetse cyo kubandanya bororeramo izo nka. Nkuko umwe muri abo borozi yaganiriye na radio inzamba agataka bivuga, abo borozi basaba leta ko yobaronsa ibindi bibanza byokorerwamo ubwo bworozi. Tumukurikire.
Be iyo ngingo twayakiriye nabi cyane ariko baraduhohotera cyane kandi ubiravye ukabona ko ari mu kantu k'amacakubiri uti gute umuntu atubwira ati agirishe inama uyu munsi akavuga ngo mwebwe ngo nimugende nka sipe ngaho inka ziri iwacu inka zavuye Bujumbura bazirukanye mu 2004 tugenda kurondera amatongo muri Bujumbura rirare aho hantu nta mihana yariho turahaba turahashira inka. Ubu rero mu 2020 hariho umwe abantu baza bakagura akaparisera abandi bakakaronka kasaba kubaka umwe ariko abo bose baje babona ko baje mu mararo y'inka. Ubu rero buramatare ntaduteguje ntaduhaye umwanya ati nimukureho izo nka nta nka zibana n'abenegihugu zibatera indwara amase amaganga odore yazo acanukira abanyagihugu bakagwara namwebwe mwakuze mubona ko inka n'abanyagihugu batabana ariko si kubiri inka n'abantu zarabana. Ikimenyamenya n'ubu ministre avuga ati kuva itariki imwe y'uko icumi inka ntizizosubira gupfuruka zizoguma mu ngo. Amakuru hose abantu bazobana n'izo nka zirara mu rugo zibaho. Twebwe rero cagiye kudushitura ngo itariki 31 y'ukwa gatanu inka zizoba zipfuye aho hantu. Twaramubwiye tuti twebwe ntitugiriyo tuja ntitugiriyo tuzijana aya matungo twari twarayaguze hari mu mararo none umuntu azoronka hashira inka mutaduhaye n'umwanya wo kwitegura n'uba afise amahera asoba araronka hagura iryo tongo ngo nimufate amatongo yanyu ngo nazananye na chef de quartier nguwo ngo utashobora kuyigurira utafise uri mugurira ngo duce tumukuramwo turondere umukiriya ahabagurire.
Twaronde rero buramatari w'intara ya Bujumbura Nsengiyumva Desire kugira atange umuco kuri ayo makenga y'aborozi ariko nawe nyene twamukenye ibijanye n'inka n'ubworozi bw'inka. Tubandanirize mu kigabane ku isoko curaningwa amaradio RPA inzambabe na televiziyo Renaissance nkuko nababwiye ingingo yo kubuza ibitungwa byose gusubira kurisha ku misozi yategerezwa kuja mu ngiro guhera kugenekerezo rya 16 nyandagara uno mwaka. Ingingo cy'imyaka itatu yo kwitegura catanzwe na leta ku borozi kizoba carangiye. Aborozi bakiriye gute iyo ngingo? Akarusho bizobazanira koba arakahe byo nivyo biri mu kigabane ku isoko mu gishirizwa na Thierry Bizindavyi.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Aborozi b'ibitungwa harimo n'inka mu Burundi batekwa na leta kutazosubira guturutsa ibitungwa byabo guhera mu mpera z'umwaka w'2021 imyaka itatu leta yari yahaye aborozi kugira bitegurire kugaburira ibitungo byabo mu ruhongore izorangira mu kwezi kwa myandagaro umwaka turimwo. Icyo kiringo cyatanzwe gisabwe n'abashinga amateka imbere y'ukwemeza integuro y'itegeko bari banurikiwe na leta. Abashinga amateka naho babona ko iryo tegeko ari ryiza basabye leta ko yobanza guha umwanya aborozi bakayitegurira, kuko babonye ko hari byinshi bisabwa kugira iyo ngingo ije mu ngiro ku neza y'aborozi, na buryo benshi muri bo ari abasanzwe borora inka z'indundi zituruka. Mbere none hirya no hino mu gihugu aborozi bakira gute kubona batazosubira guturutsa ibitungwa byabo? Kugaburira igitungwa nk'inka mu nzu byoba ari byo byiza? Ibi nibyo tujya tubaganirire ko muri kino kigabane ku isoko cyo kuba 70 ruhuma umwaka w'2021 mugishikirizwa na Thierry Bigirindavyi kaze. Kigine kwa jasa nga tatu ni andagaro umato mbibu na chungu numu nani ni yama shinga mateka buo sata anunga vuye mgo beme zine guro itegeko itunga inagushashu goro zigi itunga muburundi mbegi yone guro itegeko beme jayari niki emire nibasumba.
Itegeko ryo kugumiza ibitungwa mu mpongore ryo mu 2018 risaba ko aborozi babanza kwandikisha ibitungwa byabo kuri komine. Ivyo biri mu ngingo ya kane. Mu ngingo y'umunani umworozi yandikisha ibitungwa vyiwe ategerezwa kwerekana kwitongo giwe ritewemwo ivyatsi bikwije ivyangombwa kandi bikwiye kugira bigaburire ibitungwa vyiwe. Ingingo y'icyenda y'iryo tegeko ivuga ko imisozi ya leta yarisanzwe iragigwa ko ibitungwa ishobora gutegwa ko ivyatsi aborozi baza barikora ko mu kugaburira ibitungwa vyabo hamwe no kubisasira mu mpongore. Iryo tegeko rirabuza kandi ukuyererana ibitungwa. Ingingo za 21 na 22 zikaba zivuga ko ibitungwa biva mu kibanza bijya mu kindi habanje gutangwa urupapuro rw'inzira rusinywe ko na musitanteri wa komine. Haraheza hakiyongera ko n'uruhusha rwujejwe amagara y'ibitungwa. Iryo tegeko kandi rirategekanya amande ava ku 1000 gushika ku 1000 kubazoba barirenze ko. Iryo tegeko rigizwe n'ingingo 39 rirategekanya n'ibikorwa mperekeza byategerezwa kuba byaratanguye gukogwa imbere yuko hagera ko rishigwa mu ngiro. Ivyo navyo ni nk'ukwigisha abanyagihugu ibijanye n'iryo tegeko, ukongereza ubumenyi aborozi n'ababafasha, kongereza igitigiri cy'abafasha aborozi n'abakurikirana amagara y'ibitungwa ku mitumba, ukugwiza imbuto z'ivyatsi ibitungwa bikenera, ugushiraho ikigega cyo gufasha aborozi kuronka ivyankenerwa bimwe bimwe, hamwe no guha aborozi ibitungwa vya kijambere.
Bertrand Ndakuriyo kuri Radio Inzamba yaraganiye n'aborozi mu ntara zitandukanye. Aborozi bamwe bamwe bo mu manuko no mu burengero bw'igihugu bavuga ko iyo ngingo ije kubahotora, ariko hari n'abandi borozi mu ntara zo mu buraruko babona ko bizobagirira akamaro.
Kwa bene igihugu mu ntara ya Bururi twora kwa ingingo iratomwe na gatoya kubera kuko ubutaka kuzoshobora hazoca bigira yera bishoboye n'ukuri aba badusaba zo musabira y'icubahiro mukuru w'utatakame turasabye dusagarana ko yoheza akumva amabwira yacu nta kintu byinshi n'ukuri gutunga nk'aka cyane dutumye tubaho neza n'ukuri tutidoga izikata cyo byinshi atahita zafasha ntacyo ngenda tugagisha.
Uwo mugambi muri sanswe ntiwari muri ni umugambi mwiza mbere ku bijyanye n'ubworozi. Mugabo ku kijyanye n'ubwatsi bwo kugaburira inka zogaranye iminsi yose kandi imyaka yose, ni ikintu kitoroshe cyane mu gihe ataburimyi bwabaye bwagutse bw'ubwatsi bwo kuzogaburira inka mu kiringo kinini. Hama intambamyi ntizobura ku buzima bw'abantu, kandi rero ubwatsi burya bwatsi basaba ko burimwa n'ubwatsi ubuciye bumara umwaka kugira usubire ku buca. Hama ikizokurikira ni uko abantu bazonanirwa gutunga inka mu mpongo, bamaze kunanirwa bazozishyira mu isoko.
Uwo mugambi w'uko inka zorira mu nzu ni mwiza cyane, ufite akamaro kenshi rwose kubera amase aragwira. Hama hariho n'ikindi kintu cyahora kiba nk'umuci, umuntu baca usanga nabuze ubwatsi bagaca bagira ibintu byo kugisha Je n'ai pas de problème. 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 Je n'ai pas
Ubworozi bwa kijambere ibitungwa bidaturuka ni bwiza cyane kubwo umuganga w'ibitungwa yakoreye cyane mu gisata cy'ubworozi mu Burundi ariko akabona ko icyari gikwiye gutangura ari inyigisho ku borozi kugira bamenye uko ubwo bworozi bukogwa kuko busaba ibintu byinshi bitari bikenewe mu bworozi bahora mu Kirundi
kora murongore numugambi mwiza cyane ariko tugupfa kubita mu ndase kubyitondera kirucame gikeneye kugira ngo ushakore mu ruhongore umworozi arakeneye inyigisho ugambere kumenya kubaka uruhongore rwiza arabye kurimishwa y'inzuma imeze kurumujya gutera ukumenya kwitegura mu kurima kuri mu bwa Jubedi no kumenya kugira isuku mu ruhongore akabona gushira yanka yiwe mu ruhongore yashizemo ubwato bwo gushamo bwatsi yashizemo n'indobo cyane kicunwa mwamazi ciza bigabanya n'ingwara mu gihe ingwe yamazi mu nzu namazi meza keshi na keshi ingwara ziva mu gahinga byose bikeneye abahinga baca hasi kuva hejuru gushika ku mitumba ariko rero mu gihe kinini cy'igihugu abantu benshi batunze izina z'ikirundi usanga nka 10-20 kuzica mu ruhongore ikintu gitoroshe kugira ngo umurima w'ubwatsi ushobora kuzigaburira ntibikunda kuko kugira inka iryihage bivuga ko irya icy'icumi cy'ibiro ifise n'ibisi biri 300 bivuga ko irya ibiro 30 by'ubwatsi gusa ni ibintu abanyagihugu n'uburyo bafise bitoborohera ariko hari mugambi mu gihugu ihari yo kugwiza ibitungwa hakoresheje ibi byo kuzimisha ku nshinge n'icyo bita insemination artificielle hanyuma izivutse muri zo zahinduye ubwoko usanga zizana umwimbo mwiza gusumba nyina wazo
kororera inka mu ruhongore n'umugambi mwiza cyane mu gihe aborozi bobanza kwigishwa bakavavana no gutunga inka z'ingwiza murongo bakaronswa ubwoko bwiza bw'inka bakongera bakanigishwa uko inka zorowe kijambere zifatwa aha akaba ari naho kigabane ku isoko cy'uno munsi kigarukiye Thierry Bigirindavyi nje nako ndakibashikiriza naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko
mwabyumvise ni Thierry Bigirindavyi sibizindavyi nkuko nari nabwiye arakenuye ano makuru rero cyo cyasozerera ku byanditswe mu binyamakuru muri ndwi turangije mwabiteguriwe na Odasi Nimbona
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Kaze inshuti bagenzi murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru tubira dutangurire kujanye na politique Ikinyamakuru iwacu cyandika kwitunganywa rishasha z'inzego mu ntara Jervendira bwo buca aramuswa ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere avuga ati Ntidushaka gusubira kumva ibibazo by'amatongo bishikirizwa umukuru w'igihugu mu gihe aha ijambo abanyagihugu yakoresheje inama rusangi itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwigenekerezo rya 14 Kigarama umwaka uheze rivuga ingene intwaro igiye gutunganywa ku rwego rw'intara ku bw'iryo tegeko baburamatari bagiye kuronswa izindi nzego ni ukuvuga ubujejwe ibiro bya buramatari chef de cabinet hamwe n'umuhanuzi mu by'amategeko conseiller juridique mu rurimi rw'igifaransa ingingo ya 14 y'iryo tegeko ivuga ko ubujejwe ibiro bya buramatari azogenzura ibikorwa by'abahanuzi ba buramatari n'abandi bategetsi mu by'intwaro ku rwego rw'intara ajejwe kwegeranya amaraporo yose ajanye n'umutekano n'ibyo byose biraba abanyagihugu muri rusangi nayo ku byerekeye nuzi ajejwe by'ubutungane azogira inama buramatari ku bibazo byose bijanye n'amadosiye ajanye n'iby'intwaro ubutungane n'ubutunzi amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tubandanirize mu by'imibano aho icyo cy'amakuru nyene iwacu kivuga ko urongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatongo n'andi matungo Félicien du Burundi agabisha abadashira mu ngiro imanza uwo mugwi uba waciye abivuga mu gihe hamaze kwibonekeza abica amatwi mu gukurikiza ingingo zifatwa n'uwo mugwi agatanga karorero kubabandanya barangurira imirimo ahantu hakiri mu matati eka mbere aranavuga n'abahindura inyandiko kugira ngo batsinde imanza ikindi Felicien ndu Burundi avuga nkuko byandikwa n'ico kinyamakuru ngo nuko hariho abarundi bamwe bamwe bagirizwa uwo mugwi guhengama ufatiye kumoko avuga ko ibyo bawagiriza bidafise ifatiro amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyasozerere ku bijanye n'imigenderanire u Burundi busaba ishirahamwe rya Buraya mu Burundi gusigura iby'imigenderanire tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi rw'iradio ijwi rya Amerika kwa gatanu w'indwi turiko turasozera userukira ishirahamwe ry'Uburayi mu Burundi yatumweko n'umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi gusigura aho uwo muryango uhagaze ku byerekeye urwandiko ruheruka kwandikwa n'abashinga amateka 43 b'ubumwe bwa Buraya muri ubu rwandiko bavuze ko badashikikiye inagurwa ry'imigenderanire hagati yabwo n'igihugu cy'u Burundi bavuga ko mu Burundi hakibonekeza iho nyangwa y'agateka kazi na muntu ubwicanyi ugufata abakenyezi ku nguvu ugufungira abantu busa canke kubanyuruza no kubahohotera ariko umugwa mukuru wa politike igitega Emmanuel Sinzohagera arongo inama nkenguza amateka y'u Burundi yabwiye ambassadeur Claude Boshu ko abo bashinga amateka uko ari 43 barengeye akarimbi u Burundi nawe yishuye ati abashinga amateka b'umwe bwa Buraya bakora bigenga kandi ngo bararekuriwe gushikiriza aho bahagaze ku kibazo icyacyo cyose kiraba Buraya aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibinyamakuru odaso n'imbona na yabashikirije nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muri bose na huta
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
arakoze odaso n'imbona kuri ayo makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri inondwi dusozereye ino kwa makuru nchiye sozera ano makuru ya chunda wa shimile mwese kwa mwadukulikie shimile ino sanga kubugima na eka mfasha muhinga kubugijuma ino watuma mwadukulikila kuhinga nguru kana umenyi kumihora yose ya radio Inzamba gatika kawe mwadukumina Patrick Mitabaro umugoroba mwiza mwese